Tuashimiye ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Abarundi barenga 70 bamaze hafi amezi 6 bapfungiwe mu kibuga c'indege ca Manila Nino Aquino mu gihugu ca Philippines, barabuze ayo bacira n'ayo bamira. Abavuga n'ijwi rya Amerika baratabaza, Uburundi bukavuga ko butagira aho buhera mu kubatabara.
Ijwi rya Amerika tugiye ko abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo, bashyiye bitugora ingene twobafasha base yuko dushobora kuvugana.
Uyu ni madama Ines Sonia Niyubawe havugira ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu. Ino nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato musangwe ikaze. Amakuru yacu tuyahere mu y'umutekano. Ibitero by'indege Israel yagavye mu bisagara bibiri vyo mu ntara ya Gaza vyahitanye abanyepalestina 9, 5 muri aba 9. Ibitero vyabasanze mu ikambi iri ahitwa Nuzerat ni hagati na hagati muri Gaza, abandi 4 nabo bibasanga mu gisagara citwa Jabalia. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Gaza bwatanze ibitigiri buvuga ko masaha 48 gusa muri rusangi abaguye mu bitero vya Israel ari 97, mu gihe abo vyakomerekeje barenga 200. Biruku mu gihe abahuza barimo Amerika n'ibihugu vy'Abarabu bariko bakora iyo bwabaye ngo haboneka amasezerano ahagarika intambara burundu. Israel naco iravuga ku bitero yagirizwa kugaba mu bibanza birimo ikambi, gusa yavuze ko yagavye ibitero ku birindiro birenga 100 vy'abarwanyi ba Hamas, ikica batari bake muri bo. Tuve muri Gaza tuja muri Siria, aho abashikiranganje batandukanye bariko bategeka ico gihugu vy'imfata kibanza basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhanagura ibihano yafatiye Siria. Babivugiye mu rugendo rwabo rwa mbere bakoreye muri Qatar kuva batembagaza ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Umushikiranganje ajejwe vy'imigenderanire ya Siria n'andi makungu yasiguye ko ibihano vya Amerika ari intambamyi ikomeye yo kongera kwiyubaka vyihuse kwa Siria. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Qatar rivuga ko umushikiranganje wa mbere wa Qatar yakoranye umubonano n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Siria ujeje ivyo kwivuna abansi n'ujeje igisata c'iperereza. Iryo tangazo ribandanya kuvuga ko Qatar ishigikiye intambwe zose zishikana Siria ku bwiyunge, ubwigenge n'amahoro vyuzuye. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 ko mu mwaka uheze, Qatar nayo nyene yari yasavye ko Amerika ivana Siria mu bihano. Ibihugu vyo mu burengero bitari bike bivuga ko birindiriye kuraba ingene indongozi z'imfata kibanza za Siria zitwara imbere yo kuvana ico gihugu mu bihano. Co kimwe n'ibindi bihugu vyinshi, Qatar nayo nyene yari yarahagaritse imigenderanire yari ifitaniye na Siria ku ntwaro ya Bashar al-Assad yavanye ku butegetsi mu mpera z'umwaka w'2024. Ubutegetsi bwa Bashar al-Assad bumaze gutembagazwa, Qatar cabaye igihugu ca kabiri cugurura ambasade yaco muri Siria inyuma y'imyaka irenga 10 yari imaze yugaye. Ayo makuru yose agezweho irya nino ku isi n'ayandi muheje kumva mushaka kongera kuyasanga ku rubuga rwacu www.akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA Radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabayikaze inshuti bakunzi bacu. Abarundi barenga 70 bamaze hafi amezi 6 bapfungiwe mu kibuga mpuzamakungu c'indege ca Manila Nino Aquino mu gihugu ca Philippines, babuze ayo bacira nayo bamira. Abavuga n'ijwi rya Amerika baratabaza, bagasaba ko bajanwa mu kindi gihugu co bakira nk'impunzi. Mugenzi wacu Edi Rwema yakurikiranye ino nkuru.
Abo Barundi bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bageze muri Philippines buri wese ku giti cye, nyuma yo kumenya ko kwinjira muri icyo gihugu ku Barundi bidasaba visa. gusa ngo baje kwisanga batemerewe kwinjira mu gihugu nabo bahitamo kutemera gusubizwa mu Burundi cyane ko benshi bavuga ko bari bahageze baturutse mu bindi bihugu. Isoko y'Ijwi rya Amerika aho ku kibuga cy'indege cya Manila ni Noi Aquino yatubwiye ko bamaze igihe kinini bafungiwe ku kibuga cy'indege batemerewe gusohoka. Benshi bahise bahitamo kwitura ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR ariko kugeza ubu bavuga ko nta bisubizo barahabwa. Waduhaye aya makuru twirinze kuvuga amazina kubera umutekano we yatubwiye ko muri bo abagera kuri 50 bamaze kubazwa no gutanga makuru muri HCR ariko nta numwe urahabwa ubuhungiro. Uyu yakomeje atubwira ko abimwe ubuhungiro batangiye gusubizwa mu bihugu byabo. Mu bamaze gucyurwa ku ngufu harimo abarundi 15 nk'uko iyi soko ibitubwira. Ikindi yabwijwe rya Amerika nuko bahozwa ku nkeke n'abakozi bo ku kibuga cy'indege bakomeza babwira ko bakwiye guhitamo gutaha kuko Philippines itazigera ibaho ubuhungiro. Mu butumwa iyi soko yahajwe rya Amerika yagize ati
ikindi naco tumaze amezi arenga 6 atazuba tubona ntiturigera dusohoka hanze numvise amafaranga ntiyemererwa kugura ikintu na kimwe. Amagara ya bamwe na bamwe atanguye kubangamirwa, bamwe barafashwe na hypertension, abandi bagwaye diabete za estoma, ibibazo by'amaso kubera kwama ku matara atazuba tubona.
Isoko yacu yakomeje itubwira kandi ko nta bufasha babona kubijyanye n'ibyankenerwa. Yagize ati
"Injya tujya ni nica ntikize, barashobora kumara iminsi nk'itatu bataduhaye n'amazi. Nimudufashe gutabaza kuko igihugu cha Philippines turabona ko cha twanse, mudutabarize nimba hari kindi gihugu cyo twakira tukava muri kano gasho."
Uyu yatugaragarije ko abamaze kwimwa ubuhungiro babima ibiribwa burundu kandi ntibemerewe no kubigura. Usibye ibibazo bijyanye n'imirire, iyi soko yacu aho ku kibuga cya Manila ni Noi Aquino yatubwiye ko igihe cyose bamaze kuri icyo kibuga baryama hasi. Abari kuri icyo kibuga bafite kandi impungenge ku mibereho y'abana babo batagira aho bakinira cyangwa ngo bige. Abana bari munsi y'imyaka 5 bari mu bafungiye kuri icyo kibuga ni 9. Usibye abarundi bafungiwe kuri icyo kibuga harimo n'umunyekongo umwe, abanyagana, abanyamisiri n'abandi. Gusa Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona abakozi ba HCR cyangwa ubuyobozi bw'icyo kibuga cy'indege cyo muri Philippines ngo bagire icyo bavuga kubireba imibereho y'abo bantu bahagotewe.
Edirwema urakoze tukivuga ku vino nkuru ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu buvuga ko budafise aho buhera kugira ngo bufashe abarundi bagera kuri 70 bafungiwe ku kibuga c'indege ca Manila Nino Aquino cyo muri Philippines. Mu kiganiro nagiranye mu kanya na Madame Ines Sonia Niyubahwe avugira ubwo bushikiranganje yasiguriye ko abo barundi badashaka ko amanumero yabo ya telefone amenyekana muri ubwo bushikiranganje kandi na leta ya Philippines ataco iratangaza iza ubwo bushikiranganje. Madame Sonia avuga ko make mu makuru afise kuri abo barundi bayakura ku Ijwi rya Amerika.
Bagenda bamenyesha yuko amakuru y'abarundi barenga 70 bafungiwe kuko bakindege cya cy'igihugu cya Philippines ku ruhande rw'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'Uburundi makungu ari nabwo busanzwe buri abarundi baba makungu. Iyo nkuru nayo twari tuzi uretse ko twayibonye iradiyo Ijwi rya Amerika ryayishyize ahabona. Na twari tuzi kuko igihugu cya Philippines cyangwa leta y'igihugu cya Philippines ndetse nabo bavuga ko ari abarundi bari mu gihugu cya Philippines bafise ibibazo ntibigeze bitura leta y'Uburundi kugira ngo bashobore kubatunganiriza. Ayo makuru ntayo twari tuzi.
Inyuma yo kuyamenya bice ku Ijwi rya Amerika hari ico ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu rwabiriko buragira kuko bavuga bati barakeneye ababatabara. Hari ico muri ko muragira ku ruhande rwanyu kugira ngo abarundi batezurirwe na cyane cyane ko bamwe mu bavugaye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko harimwo n'abana bari munsi y'imyaka 5 bari muri abo.
Uretse yuko tutanemeza neza ijana kwijana ko bose ari abarundi kuko nabo tubuzi bagerageje kurondera ukuntu twobashikira turabibura ariko twashyize duca kuri radio nyene yashoboye gutangaza iyo nkuru kugira ngo bashobore kuba turondere baducire hamwe tushobore kuvugana. Ariko ku nyishu radio yashoboye kuduhera radio y'Amerika yatubwiye ko abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo bakiye bitugora nyine tukubafasha base yuko dushobora kuvugana
abo uko babidusigure ku juri ya Amerika bavuga bati ni kumvo z'umutekano zacu hari intambwe muri ko muragira kugira ngo muce muri iyo aéroport muce ku bategetsi ba Philippines ico kibazo kibe hagati y'ibihugu bibiri hako kiba hagati yabo banyagihugu na n'ubushikiranganje
mu bisanzwe nimba ari barundi ko kuba ari kuri leta y'igihugu cya Philippines mu kubutaka bw'igihugu cya Philippines leta y'icyo gihugu nayo nyene irafise ku bishobora kurondera leta y'igihugu cy'u Burundi bakubwira nimba koko ari abarundi hanyuma igaheza ikabwira leta y'u Burundi ikabibenyesha bitwiye mu nzira zisanzwe zemewe n'amategeko ya diplomasi tubimenyesha leta y'u Burundi ariko kuri ubu naho ntavugira leta y'igihugu cya Philippines hari naho usanga bagitohoza kugira ngo bamenye koko abo bantu bari bo
Hajya Burundi na Philippines vyegeranye gute mu vy'imigenderanire hari ambasade Burundi bufiseyo
imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi na Philippines isanzwe ari myiza cyane nkuko Burundi busanzwe bitanye imigenderanire n'ibindi bihugu bitandukanye byo ku isi hari ibihugu rero usanga twarategeka umukono wo gutangura gukorana na kino kwita accord général de coopération y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Philippines Nazo biri mu bihugu bitegekanya kugira ayo masezerano kugira ngo bigendanishwe kugenda neza ariko novuga muri rusange yuko bigendanye sanza ari myiza kuko ni igihugu dusanze duhurira mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ubwo dusanze dufite ibyo duhurira mu bitari bike
hari ubuserukizi Burundi bufise muri Philippines ambasade
nta buserukizi dufise ku cicaro c'igihugu cya Philippines mugabo Philippines irafise ubuserukizi dusanga bashobora kwitura naho byo byagoranye ataburi hafi nkuko nabivuze ngo bice muri cooperation bilaterale hagati y'igihugu n'ikindi barashobora kwitura ubuserukizi bw'igihugu busanzwe buri muri mwisabo mpuzamakungu ONU ubuserukizi bwa Philippines bukitura ubuserukizi bw'u Burundi bugaheza bugashikana ubutumwa ari Bujumbura ariko ntizarinda guca iyo kuko na Philippines arafise gutumara kurondera leta y'u Burundi directement
Madame Sonia none ikigiye gukurikira kuri abo barundi ko bariyo byo bariyo kuko baravugishije ijwi rya Amerika bakavuga mu kirundi turumva ko ari barundi ikigiye gukurikira nicahe kuri bo kuko uko biri kose n'abarundi baguma babazwa u Burundi ikigiye gukurikira nicahe
Nagahaje buryo abantu basabwe kirundi sabarundi n'abanyi bacu bose ibyo ni bubamfu kuko dusanzwe tubana usanga bavuga ikirundi n'ibisanzwe ariko igiye kurica ku ruhande rwa leta y'u Burundi nabwiye kuko nta kitwemeza neza ko abo bantu ari abarundi ijana ku ijana bityo u Burundi dushyira imbere nuko ndetse no kuvuga ngo tuce tubakureho ku nguvu kuko mu bisanzwe ibintu by'ubwambukira kuva isi kibaho kuva abantu bakibaho ubwambukira bwamyeho hagati y'ibihugu ubu rero nacyo tugiye guhindura ku byerekeye ubwambukira gusa icyo leta y'u Burundi igubandanya ikora ni kuganira n'ibindi bihugu bigenze byifuza ko abarundi bajya gukorerayo kugira ngo dushobore gutera umukono ku masezerano atuma abarundi bajya gukorera muri ibyo bihugu bakingiwe n'amategeko agateka kabo kubahirijwe atabushobora kubakomakoma n'ibindi rero mu gihe Burundi yagiyeyo akaba atifuza yuko yomenya na leta nta wumenya uburyo yagiyemo mugabo icyo nababwira cyo cyo hari abagenda bagiye gusaba ubuhungiro nta wubimenya nkabo rero yo umuhungu amaze kugenda hanze agiye gusaba ubuhungiro asigara ari mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU zigejwe impunzi HCE ndetse asigara agengwa n'amategeko y'igihugu agiye gusaba ubuhungiro twebwe rero ku ruhande rw'ubushikiranganje ubunyene byo tugora kutubarondera kandi wumva badashaka kutwumviriza kuko twabarondeye ariko ntibarashobora kutwemera yuko tuvugana n'ahatse gutsantura abarundi baba mu makungu
ibishikiye aba barundi bari muri Philippines byari bwashike hari vyigenze gushikira abandi barundi bibagendekera gutyo muri kahise mwibuka ga Madame Sonia
muri kahise tahafi aho ntereza amaso ivyo bintu byari bwashike nabyo twibuka twebwe ku ruhande rwacu mugabo igihe cyose twagiye tumenya umurundi agize ibibazo ubushikiranganje bwaca butumwa intumwa yihuta ivuye mu gibusarukizi kugira ngo bacure kuja kuraba abo barundi abari bo n'ikibazo bafise mugabo ivyo bikaba iyo abarundi batabaje bitura leta ibagenga bakavuga bati naho twaragiye hari abasanga banagiye badafise impapuro zibagenga badafise impapuro z'inzira badafise impusha zo kuba muri ico gihugu badafise impusha zo gukorera mu gihugu bariko baratabarizamwo nubwo baba bagiye barenganye mu mategeko yose bishitse bakitura leta kuko leta ari mvyeyi leta yashirumva umuserukizi cyangwa undi muntu avuye mu buserukizi kugira ngo ajye kuraba ibyo ari byo maze tugaza tukavugana n'igihugu barimwo tukabafasha ari abo batahana bagatahanwa bakoze icyaha tukavugana ingene bohanwa hama bakazorekurwa n'ibindi n'ibindi leta igihe cyose binyito bibazo iraheza ikatera intambwe ikarondera umwana w'umurundi aha
ku ruhande rumwe muti ntibashaka ko tubavugisha ku rundi ruhande bati turatabaza akamo mubaha kuko ano majuyo ari bubashikire naka
nibashimike bavuge ba precise batabazande nimba batabaza leta nibemere tubavugishe hama leta irabe ingene yobafasha ibitwishije mu kiranganje buje imigendere n'ubundi makungu kuko nabwo busanzwe bubaraba nimba batabaza nahishyiramwe mpuzamakungu impunzi urumva nkaho sino yatagonda rivugire sino umuvugizi wacyo bose bamenye ingene batabaza murakoze
madama Ines Sonia niyubahwe muvugira ubushikiraganji bujeje imigenderanire Burundi n'ayandi makungu ijwi rya Amerika tubashimire kuri kano kanya muduhaye
murakoze cyane
ijwi rya Amerika ubunaho tubandanirize ku kiganiro bungabunga ubuzima
iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turarebera hamwe uburyo umuhangayiko w'amatora ushobora guhungabanya ubuzima bw'abaturage n'imibereho myiza yabo. Mu gihe Ghana yiteguraga amatora y'umukuru w'igihugu, ubuzima n'umutekano by'abatora byahawe umwanya w'ibanze. Ikindi, ni gute wahangana n'inkeke n'umuhangayiko bituruka ku matora? Inzobere iradusangiza ingamba z'ingirakamaro. Hanyuma, muri Zimbabwe, abarwayi ba kanseri barashakisha uko babona ubuvuzi bwiza mu gihe hari ikibazo cy'ubuke bw'ibikoresho n'imiti. Ibi byose ni muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ndabasuhuje ndi Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze muri kiganiro bungabunga ubuzima. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse gusoza amatora y'umukuru w'igihugu yarakomeye cyane mu gihe Afrika yo ifite ku ngengabihe yayo amatora menshi muri uyu mwaka, aho ifite amatora y'umukuru w'igihugu cyangwa se amatora rusange mu bihugu bigera kuri 15. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko aho amatora yababera hose ashobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu ku giti cyabo ndetse n'imiryango. Ubwiyongere bw'impagarara za politiki, ugushidikanya ku bizayavamo, yewe n'ubwoba bw'imvururu zayakurikira muri bimwe mu bihugu, akenshi biteza umuhangayiko, inkeke n'umunaniro mu byiyumviro. Amatora yo muri Afrika hakunze kurangwa n'ingorane nyinshi ndetse n'impagarara bishobora guteza ibyago bikomeye ku buzima bw'abatora hamwe na hamwe. Inzobere muri Ghana zishimangira uburyo ibikorwa byo kwiyamamaza, umunaniro kubatora, impungenge z'uko hakwaduka impagarara za politiki n'imvururu mu gihe cy'amatora bituma impanuka zo mu muhanda ziyongera bikanateza ibibazo bikomeye byo mu mutwe.
Ibihe by'amatora muri Afrika bikunze kubamo imidugararo bikarangwa n'ibikorwa bikomeye byo kwiyamamaza, za mitingi mu mihanda, imyigaragambyo ndetse n'urugomo rimwe na rimwe. Inzobere zivuga ko imiterere y'ibi bikorwa ishobora guhungabanya abatora. Nk'uko Amdi Conflict Rotation and Event Data Accred, umuryango wigenga ukusanya amakuru ku mvururu n'imyigaragambyo hirya no hino ku isi, ubitangaza kuva mu 2000 hafi 50% by'imvururu zifatiye ku matora zagiye zaduka zabereye muri Afrika ibishyira ubuzima bw'abaturage mu byago bikomeye. Foster Ansong Brijan, umuyobozi wa serivisi z'imbangukiragutabara ambulansi muri Minisiteri y'Ubuzima ya Ghana, avuga ko mu gihe imvururu ziteye impungenge, impanuka zo mu muhanda arizo ziza ku isonga mu guteza ibyago byinshi mu bihe by'amatora.
Bitewe n'uko amashyaka aba akora ingendo hirya no hino mu kwiyamamaza, rimwe na rimwe zigakorwa mu gicuku, abashoferi barananirwa. Kandi nk'uko tubizi, kunanirwa k'umushoferi nabyo biteza impanuka zo mu muhanda. Rero
nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano mu muhanda, mu myaka yabayeho amatora muri Ghana impanuka zo mu muhanda ziyongereho 10%. bitewe n'uko amikoro ajyanye n'umutekano akenshi ahita ashyirwa mu gucunga umutekano w'imbaga y'abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza idohoka mu kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko yo mu muhanda ryongerera ubukana iki kibazo. Isaac Newman Arthur ni inzobere mu mitekerereze akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abaganga mu by'imitekerereze ya muntu muri Ghana. Avuga ko uretse ubuzima bwo ku mubiri, imihangayiko n'impagarara bishingiye ku matora bishobora kugira ingaruka mbi cyane ku buzima bwo mu mutwe by'umwihariko ku bantu basanga mu bibazo byo mu mutwe.
Depending on whatever happened during
umuntu ashobora kutabasha gukira ngo arenge ingaruka zibyanyuzemo akaba yabana nabyo ubuzima bwe bwose.
Afa agaragaza uburyo ibintu bibabaje nko kubura uwo wakundaga cyangwa se ingorane z'amikoro mu gihe cy'ubutegetsi runaka bishobora gusigira abatora umuhangayiko, ubwoba n'ihungabana by'igihe kirekire. Mu gihe Ghana yiteguraga amatora rusange yo ku itariki ya 7 y'ukwa 12 mu 2024 ubwo hatorwaga perezida n'abagize inteko nshingamategeko, urwego rw'igihugu rushinzwe serivisi z'imbangukiragutabara rwari rukomeje imyiteguro yarwo yo kuba rwakemura ibi bizazane by'ubuzima. Daniel Asare, umugenzuzi w'ishami ryawo rishinzwe serivisi z'ubuvuzi bwihutirwa, yavuze ko bafite imbangukiragutabara.
As part of this election,
urwego rw'igihugu rushinzwe imbangukiragutabara rwashoboye gutanga amahugurwa y'ubutabazi bw'ibanze ku bigo nka polisi n'urushinzwe abagororwa. Rero twabakoreye gahunda y'amahugurwa kugira ngo bagire ubumenyi bw'ibanze.
Abategetsi b'urwego rwa Ghana rushinzwe serivisi z'imbangukiragutabara bavuga ko mu gihe amatora aranga ibihe by'ingenzi muri demokarasi ariko anazana ingorane z'ubuzima, kandi barimo gukora iyo bwabaga ngo bagabanye izo ngorane amatora ajye aba mu mutekano ku baturage bose.
Wumva umerewe ute iyo igihe cy'amatora cyegereje mu gihugu cyawe? Ese amatora agutera umuhangayiko cyangwa akagira ingaruka ku buzima bwawe bwo mu mutwe? None se ni ubuhe buryo ukoresha ngo ubashe guhangana n'umuhangayiko cyangwa inkeke ziturutse ku matora? Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abadukurikira bari Abidjan muri Côte d'Ivoire mu gihe bitegura amatora y'umukuru w'igihugu yo mu wa 2025.
Je suis plus ou moins un peu stressé parce que nous avons vécu des moments dans notre pays ici.
Najyaga mpangayika bitewe n'ibihe twabaga turimo mu gihugu, ariko ubu hamwe n'uko igihugu gitekanye ndetse n'amakuru dufite hari ubumenyi, rero mba nizeye ko amatora azagenda neza.
Au vu de tout ce qu'on a eu à vivre les dernières années, donc
umuhangayiko yego bitewe n'ibyo twanyuzemo mu myaka yashize. Nibyo iyo twegereje amatora umuntu abahangayitse kuko tuba tutazi icyo twakwitega, ariko nge ndibwira ngo buri kimwe kizagenda neza kandi amatora yose samwe. Ngerageza kudacika intege nkagumana icyizere.
Maze kunyura mu bihe by'amatora ugira kabiri, rero ubumazi kumenyera uko ngenzura umuhangayiko, kandi hamwe n'aya matora yegereje numva nishimye bitewe n'uko tubona urubyiruko rugaragaza ubushake kuri aya matora, ibintu bitabagaho mu yabanje.
Aisha Buba ni inzobere mu by'imitekerereze ya muntu akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango Sunshine Series and Idima Health Initiative ya Abuja muri Nigeria. Aratuganiriza kuri zimwe mu ngaruka rusange mu mitekerereze amatora agira ku bantu n'uburyo wahangana n'umuhangayiko ndetse n'inkeke mu gihe cy'amatora.
If you look at the way elections have always happened, there is always that tension.
Iyo witegereje uburyo amatora yagiye abamo, ubona ko buri gihe agenda haba imagarara. Buri gihe habaho ubwoba, ibyiyumvo byo gushidikanya. Ese ibiyavamo biraba bimeze bite? Ese arazana izihe mpinduka? Ubwo bwoba bwose, gushidikanya n'ibindi bishobora gutera umuhangayiko cyangwa se bikajyana abantu mu byiyumviro by'umuhangayiko. Aho mu by'ukuri abantu baba batazi ingaruka amatora ari bugire n'ibiza kuyavamo. Ubundi buryo ashobora kugira ingaruka ku bantu mu mitekerereze ni ubushingiye ku mvururu zagiye ziranga amatora mu mateka. Amatora azana imvururu nyinshi, aho abaturage baba barwanya, guterana amagambo ahantu hose no kwibasira abatora. Ibyo kandi bijya biteza impfu, ubumuga, inkomere, ndetse hari n'ubwo hari abava mu byabo. bikaba ngombwa ko abantu bahunga ingo zabo ngo bakunde batekane.
Mwakoze gukurikira ikiganiro bungabunga ubuzima. Ku makuru agezweho gomana n'Ijwi rya Amerika ku muyoboro wa internet wa eshatu akadomo radio tvewa akadomo com. Ikiganiro cyacu cya none naho tugisoreje, mukomeze kugubwa neza, muharanira kandi ko umunsi wanyu ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
Ijwi rya Amerika abakunzi bagakino Combo Taxi umanya nirwanyu.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Oui, karibu.
Jambo mama Laja.
Bonjour.
Et vraiment mama banatumaliza.
Eh?
Maki banatanje kutua sasa basha tukula bicho kuna kosa miguru sana ba kipuli.
Eh?
Mama Laja. Mama, mimi kesho taki kabisa juu ninachoka. Hii maisha leo mimi sio kabitu yuko hai.
Yo. Sihabaiki. Mbira utekanye.
Okay, mama Laja. Mimi niko chauffeur wa Combo Taxi na mimi nashuku Rusangi.
Uh-huh.
Mimi nakwambia jana usiku bali niingilia mabandi wakaniiba vitu ya mingi. Uh-huh. Na vitu yangu vya samani wakabibeba. Kulikosa tu na miba ni bebe kukitanda.
Hey.
Yo.
Uje kwitwa bakwivye abasuma ngai wacu urashobora kwibuka amasaha ayariyo
emisi juwe sunona mie na kazi yangu ya bushofere unaona mimi nakiaka usiku mimi nakani shachoka si juwe hata mimi kwa tunajilalia ngo si hata ni sangapi lakini nakwambia nilisikia tu nyume natingisika nikasema basi na mimi bana niwewe
nukuvuga rero yuko nana kimumvise
hapa na lakini mimi najua mwenye alibifanya alibipanga vyote
kubazi none bambwiye.
Banani bengine bali bakimbizi ba muhumuro bali banaishi huko hakuna wengine watasafa bitu ya vile na vile mimi nasikia ka mahabari zabo gisi bana kwa kama kibatu banaleta ma insecurity depuis kwa libatu bali kuyaka huko Rusangi mimi nakwambia watu hakuna manalalaka
tena mademoiselle ikinonogo hanura chocho uchunge ikiva muhumura kukamuka turumvikana wibagira hanuri wewe uhejeje kumbwira yuko warujyana usinziriye nukuvuga ko atana kimwe wumvise ibyo uri kuravuga nibiki
ile ni manyama ile make si yuko ni manyama za
kumvikane kandi sinsi biremwo kuko nabikubwiye ugezaho gute wewe ufata umugu w'abantu ukawagiriza ivyaho utani ivyemezo ufise kubgawe no kuvuga ngo impunzi isobanura kuba umunya kibi
mama iko sawa uye reality gisiko ya kuhusu watu wa muhumuro mimi nilikuwa nayo nikishakwambia vile vile huko agent wetu wa security na tuchunga nilikuwa na kama mtabarudisha sasa hivi kwao bana tuka Rusangi mara kimana bafukuza nilikuwa na zanjo vitu mnapasha fanya sasa hivi
ubu rero ugira unyigisha ngana nkora kazi kanje. Wi karibu.
Ngaramutse afande.
Ngaramutse.
Eh. Kurese gusobambwe karimwe bwo muranyakira.
Ehe. Si joyu.
Inde.
Usukwa muhumuro. Naye ni ule kwa mu barefishe nari kwa pamoja nabo. Mimi nakwambia mama, madam nasha njoo mimi nakwambia mumtie mu prison. Eh, anakera chini ile tai peke mumtie mu prison eh.
Mademoiselle, sindavyemera na gato kuzana kajagari mu byo byanjye. Uranyumva neza?
Okay, madame, ubaba, make sina ta duta te kidogo. Unarike mu bari benye bali niba busiku bakabiba nyumba yote. Oh, stelmo sangwi. Stelmo sangwi. Nipatie stelmo sangwi. Nipatie.
Afande mu bona bomo zigo.
Nipatie. Talita.
Afande, bini.
Nipatie stelmo sangwi pa mwishi. Geza ho. Geza ho. Mademoiselle.
Nibikira.
Urashaka kuja mu gasho? Udahagaritse ibyo bintu urikora urumva uko kugwanira mu byo byanjye icara
nta son
mushinga
karame
ibyo byo teremonsi nibiki ibyo ufise mu ntoki nibiki
afande ngiye uri mukobwa ubya vuga ntabwo mbizi ariko ngiye reka mvuga ibyanjye ndabajura baraye banteye mu rugo wanjye bashaka kumena urugero rwaho mbahara mu nkambi impunzi none mpumvise ndabyuka mvuze nturu ntabaza abaturanye bya bisambo bihita byiruka nka bisiga ibintu bya nino teremonsi yari irimo
kweli lakini
bandanya mushinga hanyuma ngo iyo teremosi iyo pasi abo babandi babiseze wawe
yego afande kobera ko ntari kumenya aho ibisambo bivuye kwiba bino bintu nahisemo kubizana hano ku biro byanyu kugira ngo umwende muzabirangisha
nilikuwa na wazia seme uko mwizi kumbe haiko atabio oh lala kumbe uko mtoto mzuri Vrema ni same sana babangu. Mie ni vrema sikukua na juo. Nilikuwa na useme na huko mtu mbaya. Samani kaka.
Sofe, nizere koku vino sa. Uzo zuri yu mviri nchua nyish. Imbere yuko waduka. Ngo wagiri za bantu bose. Ngo kubera ni mhunzi. Changu haraba nyamahanga. Ngo wagiri za yuko haraba nubabi. Turumvika.
Ndiyo mama.
Ubundu mwonya akarorokeza. Kibze walikuri ibaza.
Kaka pardon kaka angosu.
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Je gamme Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no ngaho duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twatwafitiye muri kano kanya kuri mikro no muhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Diane Ninahazwe nabateguriye amakuru n'ibiganiro vy'ino munsi ku izina rya bagenzi banje ndabikebane ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose turaza gusubira mu